Uyu munsi tujye kwashikiriza ikiganiro cerekeye ubutumwa bwashikirijwe n'intumwa z'ishirahamwe rya Afrika hamwe n'intumwa z'ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu buseruko. Uyu munsi turavuga cyane cyane kuri ubwo butumwa bwashikirijwe nabo bategetsi bavuye muri ibyo bihugu. Icyo tuvuga cyo nuko ishirahamwe rya Afrika ryari ryasabye ko ikirangaminsi cyo kumvikanwa ko n'impande zose mu Burundi, ariko amatwi dusumira leta y'u Burundi yavuze ko ikirangaminsi kidasubirwamwo, ikiringo cya gatatu kitazosubira kugira icyo kivuzwe ko mu gihe abategetsi baserukira ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika mu seruko bobo ikabavuga ko abatavuga rumwe na leta bakwiye kwikubita agashi ikabagahindura nabo nyene bakagira icyo baberekanye cerekana ko bashaka kuja mu matora. Uyu munsi turafise abatumire bakomeye cyane rwose. Turafise umutumire Dr. Jean Minani akaba arongoye umugambwe Frode Bunyakuri iragi ya ndadaye. Tukaba kandi turi kumwe na Ildefonse Rugema ari mu Bwongereza, akaba wiwe avuga ko hakwiye mu Burundi hakwiye kuba intwaro za cami ibyo bita monarchie constitutionnelle. Turi kumwe kandi n'umushantahe Jacques Bigirimana arongoye urundi ruhande rw'umugambwe FNL. Mwiriwe neza bashingantahe, mwese turi kumwe.
Mwiriwe nkunikije.
Mwiriwe neza. Tukaba turi kumwe n'umushingantahe Emi Pascal sehari. Mwiriwe neza bashingantahe mwese. Nashaka tuduge ku ijambo kuri ivyo bibazo vyose vyashikijwe n'abatetsi. Haraje intumwa zikomeye cyane rwose mu Burundi muri iyi minsi n'ejo hose. Izo ntumwa rero amatwi dusumira ngo twabivuze, hariho ibibazo bimwe bisa n'ibitavugwa cyo kimwe. Dutangure kwewe Dr. Jean Minani, imwe mu ntumwa zo mu bihugu byo muri Afrika mu seruko zaravuze ko eka imigambo itavuga rumwe na leta nayo nyene ikwiye kwikubita agace kugira ngo yerekane ko koko ishaka kuja muri ayo matora. Dr. Jean Minani, igihe cyose habaye ikintu kimeze nk'ikintu coza korohereza abarundi, murabona ko umengo objectif zigizwa kure, mu cyongereza ntiho bavuga neza, bavuga ati baca bamuvinga the goal post, no kuvuga ko intambwe mwari mwihaye ntacaza nk'ikindi kintu. Twarumvise ibintu byerekeye kiringo cya gatatu, haravuzwe kandi umurwi seni nimbonera kure ikintu mushinganahe Dr. Jean Minani, mwumva ko mu migambo itavuga rumwe na leta mwuheba kugira ngo abarundi baruhuke baje muri ayo matora, ika inyishu z'ibibazo zitangura kuboneka mu Burundi ni nk'iki muri ibyo bitatu tuvuze?
Murakoze cyane, mwakoze no kuba mwantumiye. Nashaka kuramutsa abarundi bose batwumviriza. Twebwe mu migambo itavuga rumwe na leta twama twemera impanuro abantu bose baduhaye ku bintu byose dushikiriza. Twebwe twavuze yuko ikiringo cya gatatu gitandukanye n'amategeko y'igihugu, noneho n'abakuru b'ibihugu baka karere ko muri East Africa Community Uburasirazuba n'abakuru b'ibihugu bo muri Afurika yose igihe bahura muri Afurika y'Epfo Johannesburg barasomye icegeranyo cashikirijwe n'abacamu n'abashingwamanza bakuru n'abashikiranganji b'ubutungane bo mu bihugu by'ibihugu by'Iburasirazuba turimo, bemeza yuko Nkurunziza adafise uruhusha rwo kwitoza uwa gatatu.
None musigura gute Dr. Minani, musigura gute ko muri izo nama zose zabaye ikiringo cya gatatu batakivuze ko nukuvuga ko musigura gute
gatatu barakivuze? Bavuga ati ikiringo cya gatatu yo tukiraje cyararengeye ikibazo cy'amategeko, cyarengeye ikibazo cy'amategeko, ati kuko haciye hajamo ibindi bintu birengeye ikiringo cya gatatu. Ni ukuvuga harabaye ubwicanyi, harabaye ugutangatangwa kw'inkoho mu basore b'umugambwe CNDD-FDD, harabaye abahunze. Icyo kibazo cya gatatu harimo n'ibindi byaciye bijyamo. Nicyo gituma imbere y'uko tuba tukivuga no tukivugana hamwe n'ibindi, tubishyire mu byo abanyapolitiki bo mu Burundi babwije kuganira. Nashaka kubabwira ko mu byo bashikirije abakuru b'ibihugu bo muri Afurika yose mu cya kabiri basigaje bavuze ati ibiganiro bizobe bishimikiye kumvikano kundi ngo zibere zofatwa kugira icuka kibi ciza ku buryo hatunganywa amatora meza abatagitsure akurikije amategeko abera aberaho abantu bose bemera kandi ibyo biganiro bikazoshimikira ku bibazo byose biri impari hagati y'abari.
Icyo ni kibazo kigoye cyane rwose Dr. Minani, kuko abarundi uko basoma rya bwiza shingiro
ibyo batwandikiye badutumye ko ni ukuvuga rero icyo kibazo by'ibibazo byose tugwizwa kubiganira tugacara hamwe tukabiganira. None wumva ngo nuhebiki tutaratangwa kuganira twebwe icyo dusaba leta dusaba CNDD-FDD nibaze twicare hamwe nk'uko abakuru b'ibihugu babiduhanuye hanyuma nta kibazo na kimwe kibujijwe ko duharira baze batubwire igituma burenga amategeko icyo tuma tubareka ko burenga amategeko y'u Burundi bakayahonyanga n'amasezerano y'i Arusha kugira ngo bitoze wa gatatu.
Ibyo biganiro turabigarukwa ko mu kanya gatoye Dr. Minani,
yuko ujya mugwi ugenzwe gutegura amatora kushobora kuyategura koko abatayibye batayononye nako uzobereka yuko bidashoboka batazayononye tuzobereka ko n'ikirigo cya gatatu kige tunona kugira ngo nabo nyine bagihebe nabo n'ujya mugwi ushobora no kuwuhindura cyangwa udushyiremo abandi.
Reka n'icyo kibazo tukibaze umushyanahe Jacques Bigirimana, mbega mwebwe mugambwe wanyu muzoje amatora ibyo bibazo byose nk'uko Dr. Jean Minani abivuze bitavuye mu nzira?
Murakoze cyane mushyirantahe. Twebwe nk'uko twari tubivuga unyurano mpamagaye ndi mu Cyankuzo aho nagiye kubonana n'abanama rimwe aho tugenda tujya hose tubaza abanyagihugu tuti banyagihugu murazi neza yuko hari ingorane mu gihugu, ingorane zatewe n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kitemewe n'amategeko. Murazi ko umugambwe wacu wavuze yuko icyo kintu utacyemera kandi yuko uzokora ibishoboka byose kugira ngo ugume uciyamiriza. None ariko rero hariho ikirangaminsi cy'amatora badushize imbere, none gaba nama rimwe dukora iki? Ubunye twebwe ntundi imbere yanyu nigenda barongoye ni mumbi itegeko ubu nyine ntangaze yuko aya matora ndayavuyemwo tanke ntangaze ko ndabandaranije. N'ubu ndi kumwe n'abanama rimwe ndabivuga bumva mumpamagaye bumva bambwiye bati ugahirahira ukayavamwo uragenda wenyine tuca tujya gutora uwo ari we wese azoba yemeye kudandanya amatora. Bati turagutegetse rero nimba userukira twebwe udaserukira iyo migambwe abo bakuru b'iyo migambwe wumva batayashaka nimba atari userukira turagusabye ukora ibyo tugutegetse rero amatora tuzoyajyamwo neza cyane uko azoba ari kose.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose muvuze Dr. Jean Minani. Abanyagihugu bari nyuma y'umugambwe wanyu mwarabahanuje, mu gihe mwaba mutabahanuje ntimushaka kubona ko abo banyagihugu Dr. Minani mwuba musa n'ababakengerera?
Ndashaka kukubwira ko twebwe tuzoja mu matora, ubwo tuzoja mu matora ku kirangaminsi twumvikanye nk'uko twahanuwe n'abakuru b'ibihugu n'uko twahanuwe n'isi yose n'abarundi bose babiduhanuwe ko two kwicara hamwe tukaja mu matora. Mbe ayo matora mbe uwo muntu yovuga ngo arafe iby'isi yose imuhanuye iyo leta yoba ari leta ihagaze hehe? Mbe ayo matora yobera he? Yomara iki? Icyo gihe hoba hari amatora abanyagihugu benshi barahunze bari hanze y'igihugu, mbe ayo matora yomera gute? Icyo gihe ayo matora yoba hariho imbonerakure zifite ibigwanisho zizodufatira n'udusatira ngo ku mutwe wajya ku matora yacu abanyagihugu bagiye kudutora, mbe ayo matora yogenda gute igihe twumva neza ko umugwi seni uwo waramaze gutegura neza urutonde uwo wabosanywe aravuga amenga barabamaze kubatondeka abandi batarimo? Ibyo bibazo rero tuzobiganira twebwe turemeza neza ko tuzoja mu matora, nabyo umuntu umwe atumva neza ko tuzoja mu matora twe tuzoja mu matora. Kandi na mana babwiye amatora nabo bari mwavuga ngo batoya kamwe bazojamo kuko ntashobora kuba twese tutari kumwe.
uri kuvuga ibintu bibiri bitandukanye Jean Docteur Jean Minani uravuga ko uzoje amatora hanyuma ukavuga ko ayo matora tazojejamo ibintu saba bidakozwe
nazoje amatora ndimo ndavuga ibintu bitandukanye wumve byo ndimo ndavuga ntusubire mu byo ayimwe ndavuga kuvuga ngo yibwira abandi ko barimo baratwumviriza amatora twebwe imigambi yose turi kumwe turayashaka kandi tuzoyajamo twarase n'urupapuro twivuga neza kutoja mu matora icyo dusaba nuko twoganira ikirangaminsi nuko tworanganira kuryo yogenda none uwo muntu arimo ashaka kumaja mu matora wenyine atinye iki niyo batinye iki none abo bakuru b'ibihugu bo mu karere abo bakuru bavuga bati banza muyigize n'umuganire abo bakuru b'igihugu ku isi muri Afrika yose bavuga ati nimuganire ibyo bibazo babivuga kabusema
ariko hariho n'abavuga ko ibindi bibazo byose byoterwa inyishu za Dr. Minani ariko hariho muri abo batetsi muri ko muravuga
abashinga ntahe bashitse y'abantu bafite amatati hakaba abashinga ntahe bakagira imana bakaronka abashinga ntahe babahanura bakababwira ati nimugire ibyo nibyo bemeye twebwe nibyo twemeye
reka duhende ijambo umushinga ntahe Aime Pascal
turemeye uko tuja mu biganiro n'abo bantu dushinga ikiringo twumvikanye kandi tuganira ibibazo byose byatumye dushika ngaha Uburundi bumera gutya ubushize
ego leka duhene ijambo umushyantahe Ildefonse Rugema ingorane turumva ko mu Burundi zitari nke cyane rwose abanyapolitike bavuga ko bazoje amatora ariko bakavuga ko aho hagaze ari aho nyene bakibaza ko umurwibundi ari bo haba leta ivuga ko itazohindura inyigo yafashe kuvyerekeka ikiringo cya gatatu canke ku kirangaminsi cy'amatora yatangaje mu gihe twumva ko nabandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta bo bavuga ko ibyo bitabanje gukorwa naho bavuga ko bazoja muri ayo matora adashobora kuba ikikwiye kumvikanisha abarundi muri iki gihe mushya ntahe Idefense niki
akoze kumvira ngo mushya ntahe nkunikije ingorane ziriko zirashikira Burundi ubu nibaza yuko ari imwe mu ngorane zisanzwe ziriho kuva Burundi buronse independence murazi yuko kuva intwaro y'ubwami yavuye abantu bagiye baratwara ku Kenya hanyuma ibintu birakurikira abantu baraje mu mashamba bagira rebellion baraza baratwara igihugu ibintu nuko byagenze biragenda ubu rero ingorane ihari nitwo kwifuka amaso ngo tureke kubibona turabona yuko demokrasi ni nziza nibyo mugabo twebwe iwacu ntiturayumva neza niyo nkurikizi y'izi ngorane turiko turabona ubu urabona iyo umugambwe utsinze umenga baje gutwara kugira bitwarire bagira akagwi kabo batware bibagire abandi banyagihugu ivyo nivyo biri kubiri iki gihugu uno munsi abari ku ntwaro nivyo baracyaciye muri demokrasi baratsinda amatora barashigwa imbere ubu naho ikintu giteye ikibazo ni ico kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu nitwoje ngaho rero ngo tuvuge yuko
ariko mushya na Ildefonse abantu bavuga ko ikiringo cya gatatu imirwi yose uko ari biri mu Burundi abashigikiye leta n'abayigwanya bose basoma ibwirizwa shingiro bakarisoma ukutariko hariho abahinga banonosoye ivyerekeye amateko nabo nyine usanga batanga basoma ugutandukanye uko kuntu ibwirizwa shingiro rimeze hari ikintu kimeze nabi cyanditswe mugabo kubwira abantu ko
ari ku ruhande rwa leta barashobora kuba bavuga ati icyo kiringo cha gatatu turagisigura ni uburenganzira bw'umukuru w'igihugu kugira asubire kwitoza mugabo abatavuga rumwe na leta nabo bakavuga ati icyo kiringo cha gatatu sico haracari impari ivyo ni ibintu twumva mugabo rero icyo kiringo cha gatatu canke ayo matariki bagomba kwigiza inyuma canke gusubiza imbere ni ikihe kibazo nyamukuru aho niho hari kibazo uno munsi bavuze ni namba yo makungu yavuze ati abagwanya leta namwe ni mugira icyo murekuye mukurikiza amatariki y'amatora aho rero jewe ngira mvuge nk'umuntu ari hagati ari kuri leta nibatange ibintu byemeza neza yuko ayo matora ashobora kuba mu mutekano ntangere abantu bahunze abantu bagifise igihe babuca kwicwa cyangwa gutotezwa bagire umutima utekanye baje gutora amatora ni ikintu cyiza mu bihugu byose ni ikintu cyerekana yuko igihugu kiri muri demokarasi. Muri icyo gihe rero leta niyigire icyo ishikirije abo bayigwanya, kandi mu kuyigwanya ntituvuze kuyigwanya n'ibigwanisho. Iyo tuvuze kugwanya no kugwanya mu byiyumviro bya politiki gusa badakoresheje ibigwanisho. Aho rero je icyo nuhanura nuvuga nitange de garanti, nitange ibyemezo by'uko ayo matora ashobora kuba mu mutekano. Umunyagihugu ari hanze, erega bajya abantu bahunze n'amajwi ari hanze, abo ba politisi barayakeneye. Urumva rero nibabazane
batore. Reka tubaze Dr. Jean Benani
kicambe ica kabiri ndagohereze mushinga ntaye nkurikije. Murabona ibintu uko biriko biragenda mu Burundi. Twebwe mu Burundi nimumbwire kuva ingorane zagiye zirakurikirana mu Burundi, aho abarundi bicaye bunyene bakavuga ati nimuze abashinga ntahe bo mu rugo bwoko bwose twumva bicaye bakavuga ati nimuze twicare hamwe twige ikibazo cacu. Agakomye basimbira hanze, agakomye ni kwa Nyerere, ni kwa Dar es Salaam, ni hehe, ni ivyo bintu n'ukuri twari dukwiye kwisubira ko tukabona ku Burundi.
Uravuze ikintu
abashinga nawe cyangwa abagabo bashobora kwicara bakatorera
idefense. Uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cy'uko abarundi bambaza amakungu ekabiha amenyo abatwenze
kuko
kuzerinze kandi mu Burundi hariho abatitsi bakomeye cyane rwose bijunja ekabashinga ntawe bashitse bashobora kwicara hamwe bose eka imirwi yose ikumvikana. Dr. Jean Minani, icyo kibazo mukivuze kwiki? Kandi ndashaka mugire n'ikindi muvuze ku byo mushya ntawe defense ashikirije ko mu gihe leta yobaha ivyemezo ko umutekano zoba usasagaye hose ikakwanya politiki no kwanya gihugu, ayo matora munzo witaba atakugonanwa atakugarukana ikindi kibazo ico chatorwe umuti hakaze ikindi kintu. Ibibazo bibiri Dr. Jamina
ubwame na mbere na imese ivyo vyitariki abantu bitwaza sivyo na gatoyi. Nubaze twicare hamwe twemeranye ko itariki 29 mu kwezi kwa gatandatu tuzogenda muri ayo matora, bashaka tuyigizemo imbere tuzuyagira itariki 25 mu kwezi kwa gatandatu, naho bavuga ati batuzuyagira itariki 24 mu kwezi kwa gatandatu twabyumvikanye. Ayo matora tuzatuyajamo nta ngorane y'itariki twebwe dufise, kuko twebwe twama twiteguye. Abadutora bariho, abadutora ntibazohinduka n'abanywanyi bacu, abandi nabo tuzobabwira, tuzonguye kubabwira nabo tutagiye kwiyamamaza nk'uko abandi bagiye kwiyamamaza. Tugereke igiko ntabwo ari ikibazo cy'amatariki, ni ikibazo ko twicarana ayo matariki tukayumvikana nk'uko byama bigenda ku isi yose, nk'uko byari byagenze ubwa mbere twari twumvikanye ko azoba itariki 26 mu kwezi kwa gatanu. Twari twabyumvikanye twese turi hamwe, none hahindutse iki? Ahuho umugwa umwe uzoja mu matora, umugambi umwe n'imigambwe bari kumwe boja hamwe bakaba ariyo bashinga itariki, kandi n'ubwambe na mbere twari twayishingiye hamwe, kandi tuzoza guhiganwa. Nta muntu ahiganwa ngo abariwe yibagirwa abandi bareke bahiganwa, abari washinga ibintu byose biraba uko guhiganwa. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, nashaka kubwira uwo mushinga ntaye ndemeye ibyo avuga ko igihe twokwicara hamwe hakagira ibyo leta yemera natwe tukagira ibyo twemera kugira twagitse kitoyinishu, kandi biriho y'abantu bicaye hamwe mu minsi yose bamagira bamagira icyo bemera, icyo bareka n'icyo bahana kugira ngo ibintu bije mu buryo. Aho no kuvuga ati twebwe ni ku kimwe mutumvikanye, yega twe twarashatse ko twumvikana, yega abashinga ntaye dufise nibajya nyene bahanuye, none abashinga ntaye bupfa ahandi mu bindi bihugu. Abashinga ntaye nabahora bari abakuru b'ibihugu, abo nibo barapfutse icyo bari barakushikirije aho bahagaze. Ahandi yo byanse bajya muri sosiyete sivile, aba bantu bategamiye inyungu za leta ariyo sosiyete sivile, nyumviriza abo nabo baragize icyo bapfuga. Ahandi yo byanse bajya mu masengero, abatwara amasengero, abasenyeri, abasenyeri nabo baragize icyo bahanwa barahanuwe. Nuvuga rero abari kuduhanura bose baramaze guhanura, abashinga ntaye dufise mu Burundi barahanuye. Y'umwe mu muryango yanse ko abanyamuryango bahanura mugenda handi
abasenyeri, ko abasenyeri Dr. Jean Minani ko mutabumviye basabye ko muje amatora
atari igihugu atari agahugu kirebanga konyene kari mu bindi bihugu, kari muri South Africa Community, kari no muri Afrika, muri mu mushira hamwe ya Afrika yose abo nabo nico ndiho bagezeho kuza guhanura none aba kimo tsagane ababene wacu bo kwanga impanuro z'abashinga nayo bo mu Burundi bakanga n'impanuro z'abashinga nayo babanyi bakanga n'impanuro z'abashinga nayo banyamahanga bose bari mwaraturaha
reka twizere Dr. Minani reka twizere ko ibyo biganiro bijye gutangura
utangura hanuri
ego me twizere ko ibyo biganiro bijye gutangura bizogira ico bivuyemo nkuko umushanahe il défense rugema bivuze abarundi barakwiye kwicara hamwe bonyene eka nabo bahanuza bakabashira ku ruhande kuko turazi ko mu Burundi hari habashika ntaye bijumuja kandi bijambo bakwiye kumvikanisha abarundi Jacques Bigirimana nashaka namwe ndababaze ico kibazo cyo kuzera akizero mu mahanga imisi yose habaye akantu abarundi bakandika makete kenshi batanishugwa ico kibazo mu kibona gute
murakoze cyane inde mugenzi je ribaza yuko wavuze atabanyapolitike bari gito yabeshe wavuze atabanyapolitike nabana babi yabeshe yewe ndubaha cyane Dr. Jean Minani kuko n'umuntu akwiye kubahwa uravye icamari igihugu icamaze no muri demokrasi ariko hari gihe mbabara iyo nzi neza yuko avuze ikintu azi neza yuko kumbure hari ikindi cyari gikwiye kuvugwa mu byukuri aradi neza yuko ingorane zitatanguye vuba muradi neza yuko igihe twaje kwiga ibitegeko turiko turakorera ko iyi code electorale mu Kayanza nyakubahwa Dr. Jean Minani niho yarari abakuru imigambwe bose niho bari bari utara hari yari gwasa mugabe yatumye magera eme undi atara hari binyango mugabe yatumye uwitwa Barugira hanyuma twarumvikanye neza ubwo rwandiko bera hashyirwamo n'umugwi waciye undonosora neza ibyo bintu ubishyira mu nyandiko tujyanye n'amategeko uwo mugwi nari muri wo nditije ari mu mizero y'abarundi yari muri wo umunyamabanga mukuru wa MSD mushinga ntahe nyamoya Francois yari muri wo wari urongowe na Festus Ntanyungu abose twakoze twumvikana ibirimo byose no kuvuga n'amakosa yoramukakozwe muri ico kiringo cy'amatora turategekanya ingene yo hanwa mbere turanategekanya ayo makosa twibaza akunze kuboneka ayibonekeje mu mwaka w'2010 n'ayashobora kwibonekeza uyu mwaka w'2015 byose twabikoreye ku byo twumvikanye mu Kayanza twebwe twari gukora gusa kubitondeka no kubishyira mu mvugo y'amategeko nta namwe bigeze bavuga ku bijyanye n'ibirwanisho byo kwakwa abanyagihugu kandi imbonera kure ntizivuzwe uno munsi zivuzwe kuva uwo mugambwe ukivugangwa ngaha mu gihugu izo mbonera kure nta na rimwe zigeze zigenza neza nta na rimwe zitigeze zagirizwa ube gito kandi nta rimwe zitigeze zibonekeza yuko ubwo ube gito zibukora ariko nta na rimwe byabujije ko amatora aba ngo bibe icyitwazo ibirwanisho birahari mu mbonera kure no mu bandi bose biriho kandi umugambi wo kubikura mu banyagihugu si uwa leta gusa twese tutegerezwa kuva hasi n'amakuru akadufasha bikava mu banyagihugu na cyane cyane bikava muri politike kuko iyo ni nyishu ya politiki ariko rero murumva yuko muri aya masezerano twagiraniye mu Kayanza icyo kintu kiriko kiraza cuno munsi cy'ibyo banza kuganirwa ko kugira ngo amatora ashoboke ngo tugishire muri iyo code electorale nta cahabaye niho yarari
icyo kibazo
icyo kibazo ari ibintu by'inyanda muvano
ivyo bintu by'inyanda muvano turabibaza Dr. Jean Minani mukanya ariko reka nyarutsa nta kanya kandi dufise
ejo bundi twaragiye gutanga amadosiye twese muri seni turatanga amadosiye y'abazojamo n'amashyiga amateka y'abazoja mu n'amanuzwa jambo z'amakomini mbere turanatanga n'amadosiye y'abadoserukira imigambo yacu mu kibazo cy'umukuru w'igihugu aho hose nyakubahwa Dr. Jean Minani yaragiye gutanga amadosiye atatso yiri warasaba ntiyavuze ati jewe kwirwanisha bidakuwe mu banyagihugu nta dosiye ntanga
icyo ni kibazo
ubundi tujya gutanga amadosiye y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza niwe yatanguye kujya gutanga dosiye yiwe twese twagiye tumukurikira
none ni kubera iki tutavuze tuti iyi dosiye y'uyu muntu tutemera uyu muntu ariko arahonyanga amategeko twagiye gutanga dosiye ntituhonyorayo turabyaha yarayitanga ubundi yabihegeje none ni wumva yuko harimo inyenda muvano
turaziga kwako Dr. Jean Minani ayishure agize ayishura ko ariko nashaka ubwambe nambere mbanze subire mpijambo i defense Rugema mwihweje izabanya politike bavuga mu Burundi murafite akizera ko mu biganiro bavuga ko byo mara hindwi imwe bizo hava bitangura muri zeko abanya politike bazo kumvikana mushaka na i defense Rugema
Jewe ntababesha simbona yuko inyishu y'ibibazo biri bishobora gutorerwa inyishu mu ndwi zibiri mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri nico gituma jewe ico ngomba gushikiriza abarundi ico ngomba gushikiriza cyane cyane abarundi bariko barangara bahunga igihugu cyabo bababaye ikibazo bibaza nanje nibaza murabona ubu ico kiringo ca gatatu kiri gukira kuvuga cy'umukuru w'igihugu ko bavuga yuko ari cyo ngo giteye ingorane je nagira mbaze abantu bagwanya leta mbega ubu uno munsi Petre Nkurunziza yovuga ati jewe ndakinjuye ingorane z'uburu inzo ngorane turimo duca zitorerwa inyishu ikintu coca gikogwa kugira abarundi bahumurizwe n'igiki kuko je ndabona ibintu turiko turaharira aba politisi bariko baraharira ni ibintu byo kuvuga le detail utuntu idonido kubibazo biriho ubu ni dushobora kuraba imbere ngo turabe ingene twokuraho ingorane ziriho mu Burundi izi ngorane namye ndabivuga singorane zitanguye ubu muri izo ngorane hariho ikintu cihoriho abantu bagomba gutwara kugira bihora abandi ivyo bintu rero sinzi gyari tuzobivamo nico bituma jewe uko namye ndabivuga sindabivuze ubu twarashinze urunani rw'intwaro ishingiye ku intwaro y'ubwami ishingiye ku ibirizwa nshingiro twabitanguye haraciye amezi atandatu nitwabigize kwiriza ingorane ziriko zirabaho nico gituma tubona yuko twebwe ingene twokuraho ingorane mu Burundi tugazikoraho burundu nuko kuboneka intwaro y'ubwami ishimikiye ku ibirizwa nshingiro umwami agahangama mu Burundi akaja hejuru y'imigambwe abantu bakagwanira muri politiki bagwanira ikibanza cya premier ministre kubera biraboneka neza yuko izo ntwaro za republika zidashobora kugira aho zizodushikana kubera president bamuha ububasha burengeye ari nacyo gituma muri kumurabona ingorane turi mu bubu
icyo kibazo turakigaruka ko ni kibazo ihambaye cyane bose mushikirije ushya ntahe defense
n'ashaka gushika ko kuri izi ngorane za vuba ni turabyumva yuko abapolitisi abantu bose bavuga ati Petero Nkurunziza nahave mugabo ikintu categuwe kugira Uburundi buce bwogorora ngo nuko yahavuye n'igiki ico nico kibazo ndababajije
ico ni kibazo ihambaye cyane gose imbere yuko tugaruka kwa Dr. Jean Midani turafise ivyo umunywanyi radio ijwi rya Amerika yanditse ati jewe ntibikenewe kwivuga ariko kubera atakindi gishoboka reka manda ya gatatu tuyikuriremwo mu kazu k'amatora itariki 29 icyo kibazo ni kibazo nacyo nyene cavuzwe n'abanyapolitiki kandi dushobora kugaruka ko Dr. Jean Minani gihe cyose habaye ikintu nk'uko umushya ntahe Jacques Bigimana yabivuze haca haza ikindi kintu kwegeza inyuma ikakazi n'intambamye kugira ngo icyo kiringo cy'amatora ntikibi mwari yandikishije ata kugonanwa mutavuze ko manda ya gatatu havuye eka mutaza kwiyandikisha mwari yandikishije icyo kibazo cy'imbonera kure kihari ngo ni ikibazo camye kuva kera Dr. Jean Minani bwiza barundi kuri murashaka kuja amatora n'inyanda muvano nkuko umushya ntahe Jacques Bigirimana abivuze
Bigirimana arazi neza ko Jean Charles Damatora arabizi neza cyane aho sinzi kandi ambilutse muri ino minsi ko atuvuga cyo kimwe cyamuhinde natwe namenye ubwo gushika naho twaza kudepoza twavuga cyo kimwe na Bigirimana ikiringo cya gatatu twame tuvuga ko ikiringo cya gatatu ari ikiringo kidakwiye na gatoni kuko yibonyanga amategeko arabizi neza icya kabiri iki ntidufatanya ntabwo dufatikanya twebwe mu kuza ku kwiyandikisha no kwandikisha abantu bacu abanywanyi bagiye kwiyandikisha kugira bazokwitoze kuba abaje na mama komine kuba bazashinga amateka na jewe nshaka kuba president nabandi babishaka naco bipfana n'ikiringo cya gatatu kuno uburenganzira bw'abarundi umuntu ahemwagira makosa abandi ntaca yaka uburenganzira bw'abandi twe twagiye kwiyandikisha tutanga n'ibituranga bisabwa n'amategeko mugo kuko tubifitiye uburenganzira ubu nawe tuvuga ko atafite uburenganzira tubandanya tubivuga kandi amadosiye yacu ariyo kuko iyo tutabigira bari guhava buga bavuga ati abandi nimurabe no kwitoza nibagiye kwitoza ntabyo bashaka nta n'amarise batanze ibyo rero icyo kibazo ari mwaravuga nuko twasinje uwo mutego icya kabiri none ko twari kumwe mu Kayanza twese harimo abasenyeri mwa twari baserukiwe uno munsi karibo batwara bahora batwara imugwi ujejwe amatora mu gisata cyinshi cyane mu province 60 ku ijana bakaba baravuze ati kuyu mushinga nta abandanje arenga amategeko turasokoye abantu bacu bose no kuvuga twese abarundi benshi muraza basengiri katolika nako n'abaprotestani baragiye kubimubwira imuhanura no kuvuga ko twese turoka abo bantu kandi twatubemera ariwo twatuze ko bashinga ntahe bo barihenze wabahengamyegwe ko ndibonda kubaza Jacques Rugirimana sibyo na gatoyi we niwe wahengamye Rugirimana ahengamye kuko twarabonye uruhande yagiyemo
rero
navuga urwo ruhande mbabarira navuga uruhande ntazana ibindi bintu twebwe turemeza ko dushaka kuja mu matora ntado nido dushaka mugabo tuguma tuvuga tuti aya matora ateguwe nabi igihe twagira code electorale aya mategeko rigenga amateo nitwa tuzi ko bazokwigenza guta nabo twari kurushiramo imbonera kure zagiyeho n'ibyo bigwanishwa njanishwe ikibazo cya mugenzi wacu ari mu Bwongereza avuga ati none nk'ubu yosokora amatora ashagiye yego n'ukuri nk'uyosokora kuko nizobonera kure mwumva zibuzabuza abantu zikaba zise n'ibigwanisho yahari ibigwanisho ni ukugira ngo zitere ubwoba abadoja mu matora ni nk'uba batitojeje izo mbonera kure kabishira ngota mu bwoba
yego mereka Dr Jean Binani
mbandanye
akanya gato yego muze muramba umuntu umurenze yego
yatubwiye ati usheho ubwami njewe ibyo batanga byose ni ubwe natwa byumvikane ariko nashaka kumubwira ko 32 hariho umwami 31 yari umwami 32 yari umwami 33 hariho umwami 35 hariho umwami ntibyabuvuye ko bigenda nabi iyo abantu barenga ku byo bumvikanye ku mategeko byama bigenda nabi naho twoshiraho umwami cyangwa tukagumizaho umuperezida abantu nuko bukwemera abantu bose kumvikana
iyo
mbona ko n'ubu uje umuperezida bikwira intwari y'umuperezida kumaho mugabo ibintu twumvikanye amategeko twumvikanye akabo ari yagenderako abaye nabati ni mu mureke basi tuzorabire mu matora iyo yari amatora yogenze neza tukaba tuzi neza ko ayo matora ataco yokwama yakuba twumutsi ariko nuko amaze kuzirika yashizeho umugwi uyoboka we gusa wamaze no gutegura ukujya zotsinda n'igitigira zotsinda ko abandi batarimo yashizeho imbonera
Dr Jean Minani kuri ico kibazo mushikirije
gutora neza ibyo bibazo byose byo dushaka uko tuganira
kuri ico kibazo mushikirije Dr Jean Minani hariho itohozwa ryakozwe hariho itohozwa ryakozwe n'ishirahamwe rikomeye cyane rwose Dr Jean Minani hari itohozwa ryakozwe rivuga ko amatora imigambwe tuzi ikomeye itavuganwe na leta ariko nk'amajwi makeyi n'itohozwa ryakozwe na professeur Sebudandi Christophe Raise amezi makeyi ikariko tugaruke no kumushira ntahe Jacques Bigirimana nawe nyine agira icavuze ku cimviro ciza cashikirijwe na Defense Rugema kivuga ko abarundi haba ntwaro za giye ziraba hari kintu kimeze nk'itumvikana ko ntibumvikana ku kintu nakimwe muri baza ko intwaro nk'iyo mushira ntahe Defense Rugema vuze ya monarchie constitutionnelle yo tori bibazo by'abarundi basana n'ivyananiranye
avuga ko iyo intwaro ishingiye kubwirizwa shingiro none yibaza ko iyo ntwaro uwo mwami bo mugena par nomination par decret byose bizoca mu matora nimba rero uwo mushinga ntahe twubaha avuga iryo jambo nimba afise umugambo arimo cyangwa ibyo byumviro byiwe hari abanyamigambwe babishigikiye nabishire muri projet de société muri programme politique maze mu migambo yabo amatora abaye baze bavuge bati niyo twatsinda tuzoce tugarukana intwaro ya cyane biciye mu matora n'abanyagihugu bavyitoreye ico ntangwarana biteye mugabe biciye mu matora cyo ni cyambe igira kabiri nako wajambi nani mushinga mateka aravuze ati uyu muntu yarahindutse yarahengamye twavuga rumwe minani mutama je uradikonda kuba kandi ugukunda wenda nagukunda cyane uradikura umugenzi icyo vuga ngo je twara giye kubiri mu byumviro nibyo nabyo nzopfa ngize ibyo nabyo nzopfa ngize ndabikusubiriyemo jewe ingorane nagize nizo shaka ko abarundi mutawura na cyare cyane abanyapolitike muvuga ko muri opposition dasandwe cyako mutahura nuko jewe nahisemo kubanza kubaza abo nkorera badatabuja iyo nkora nkuko mukora mutabajije bashoboje abanyagihugu naje banagize gutyo hagero navuga kurya ngaba ndi kumwe na mwebwe mu byumviro no mu ngiro burya barankariye bati ibyo bintu uri twumva uvuga ibyo tundi kuragira waziko ni wanyu twari twagombye kujya hamwe narakwibwiriye nti mugenzi jewe banyangiye ico bantegetse narakikubari na urambwira uti Jack ndagukunda urankunda jewe ico bagutegetse abanama rimwe nacyo no kwemera mugabo tugume turabagenzi uravyumva kandi narabikubwiye n'ubu rero ibindi ko ndakubwira n'abanama ne bavuga bati ivyo ukora byose ubaho bigereye twarababonye murajyaje Bujumbura muri mu masaro yanyu muhaduza Henikeni mukaca muvuga ibyo
mwishaka ico ari kibazo gihambaye cyane rwose mushira na he Jacques Bigirimana mushikirije
yewe rero sinabikuye ko n'ubu ndataranira na demokarasi ikiringo cya gatatu cyangwa urunziza ndatoshigikiye kandi abanama arimo naco bashigikiye kandi turaciyamiriza ariko ingene twogikura mu nzira nta kundi atari kujya mu matora
ico ni kibazo
ndakubwire urunziza kandidature yiwe isa na ya nzoka yizingiye ku mwana wacu umwana dukunda twibarutse none kwimwizingiriye ko minani dufate tumwikire ko twikire yanzoka kuri wa mwana kugira ngo inzoka bijyane n'umwana cyane turabukuntu twokora kugira ngo iyo nzoka itume ikomera twebwe abana umwana wacu akire uwo mwana rero n'abanyagihugu Nkurunziza avuga ati ndemera gupfa none cyo tugwa n'abanyagihugu ni muce mupfa
oya ikibazo mwashikirije cyo kuvugana n'abanywanyi umugayo ni kibazo gihambaye cyane rwose hariho umushyira nahe magira eme magira nawe nyene aheje gutelefona ngaha eka akaba nawe nyene ariko arumva ivyo muri kumaganira bashinga ntahe ariko nagomba mwiriwe neza magira
ndi mwake kuko ndi ngahe iwanyu
mwaramutse neza ndabona muri America
ndi Washington DC.
Okay nashaka kwaze kuri ico kibazo gihambaye cyane rwose umushyira ntahe Jacques Bigirimana ashikirije ko nawe nyene yavuze ko yarafise ingingo yafashe eka yukwiyamiriza ibintu byose yamara yaze n'abanyagihugu bakamubwira ati nyabunaje mu matora mbega kubona abanyagihugu kubona muri iki gihe hariho abakuru b'imigambwe cyanke eka nabo muri leta nyene eka naho wa mukuru w'igihugu bose bafata ingingo mu gihe boba batagishije inama abanyagihugu ibyo ntibisha kugira ingaruka mbi hageze kuja gutora abanyagihugu bagashavura aba ntibanabatore bo batoye ariyo bita vote sanction
ivyo nivyo kuko iyo ugiye kugivyanyagihugu batakubwiye baragukura kandi baza yuko nawe yaba atabigishije cyangwa yarabagishije tumva sivyo se ndonje twobijamo kuko arazi ukuntu yitunganije ku ruhande rwiwe arazi ukuntu akorana n'abiwe ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ahereje ko ubwa nyuma avuga ngo umubyeyi ngo inzoka ngo yizingiye ngo ku mwana ariko ndibaza yuko iyo izo vuga ngereranyo twozireka kuko turi mu demokarasi demokarasi yamifise ifise amategeko yamifise muhiga wa byose yama rifise amategeko niwo vuga rero uyu ngo reka tumureke ngo kubera ngo twaje ikenye kubera ngo ibi byo ndibishoboka demokarasi ni demokarasi iyo muriko murahiganwa amategeko agomba kungana kuri bose urumva rero
turetse mushira nahe imemagira ko ayo mateko abanyapolitike bo mu Burundi muyasoma ukuntu gutandukanye kandi ari amateko sinzi ko yanditswe gutyo nyene ku bushake bw'abanyapolitike ico gihe ariko ikizwi cyo nuko ayo mateko abantu bayasoma ugutandukanye baravye imigambwe barimo ivyo sivyo
ivyo je ndabatwa amateko y'u Burundi atomoye kuko amateko y'u Burundi vraiment aratomoye kandi n'abandi bantu bayasobanura ushifise umugusha kafise gukora ushaka gukora kabanyagihugu urabikora nyere bigabikara urabikora mugabo nibaza yuko ikibazo twame tugira ni nuko kushaka kuzimanganya ukuri nuko gushaka ko kwigungira ko umuntu akavuga ibyo ashaka nguko ikiringo cha gatatu cy'umukuri igihugu kiguma kizana impari ibintu bitomoye mugabo n'uwo uvuga ngo kubera ngo ucashavura ngo kubera ucagira ibi ngo kubera ngo byo cavyononekara ngo rikatumureke uwo mureka kubera iki kandi amategeko ahari cyo kimari baza yuko ibyo tuba dukwiye kubivamwo ahubwo umuntu akavuga ati ahubwo rikatondere neza abanyagihugu ndi umuntu ntiyirabe
tukiri kuri wewe nyene magira ko muje mutevye nashaka mu gihe cyo muvuze mbega hari ibiganiro bishobora gutangura mu minsi yavuwa cyane gose kandi abategetsi bashaka ko ivyo biganiro biba hagati y'abarundi bifuza ko ivyo biganiro byomara igihe gitoyi cyane gose ikintu muzoja muri ivyo biganiro musaba canke mubona ko mworekura n'ikihe mugambwe wanyu
ivyo biganiro tuzobijamo kandi ndi kwami dusaba ko ibiganiro tubijamo twese atanumwa komiriyo tukaja ku murongo umwe twese tuvuga yuko twiteguye neza cyane kuja mu biganiro kandi ukeneye amatora yihuta mugabo ikintu ntabanduka icyo kibazo cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu icyo ni twirwa twashyigarwa kuko amategeko aratomoye hose biragaragara nti twirwa twabigarwa ko ngo tumugire ikigongwe gute kandi amategeko atabimurekurira hanyuma icya kabiri ni icyo kibazo cy'imbonerakure icyo kibazo cy'imbonerakure twarabivuze n'ubu twongera tubivuga nabo twagiye tubonana muri bino bihugu ndimo nagenda bereka neza na neza ukuntu icyo cy'imbonerakure kibazo gikomeye cyane ari ikibazo cya milisi idasanzwe yarabonetse ahandi hantu kuko imbonerakure ziri ndani mu gisirikare
mu mugambwe rero FNL icyo kibazo cya manda kitatoye umuti icyo kibazo cy'imbonerakure hariho abatitsi no kwibutsa ko bishira hamwe byo mu bihugu bya Afrika byo mu Seleko bavuze ko icyo kibazo cyo kwakirwanisho imbonera kure kandi indi mirwi yose ivyitwaje gishora kuba amatora yarabaye ibyo byose bitabaye mushya naye magera mwe umugambwe wanyu wa gatongo rwasa eka canki uruhande rwanyu rwa gatongo rwasa ntuzoje amatora
kugira kwiyamamaza kandi nibyo n'uburenganzira butuye kuri kuja mu myigaragambyo kuja mu myerekano bidashoboka umva ukwiyamamaza vyogenda gute ibyo urumva rero ko biko bigoye atari uko ko byari twari kuba twakaje mu matora aba yaraheze nico gituma ndibaza yuko tutoza turasiga n'inkore ku maso ngo ibintu ngo byaraheze nuko nabo bakuru bihugu kuba baracicari barakivuze nuko babonye ibyo bibazo bihari mu kanya minani yavuze Dr. Minani yavuze ivyerekeye Eglise Catholique turayemera amakungu yaravuze ati turasokoye New African yavuga ati ibi bintu bitabaye ibishoboka urumva rero twe tukabona yuko uburenganzira bwacu bwo kugidegemvya bwo gushobora kugira kampanye bwo gushobora kwiyamamaza nk'abandi cyo ntacyo ndicyo tubuza kugira amatora n'ikimenyamenya twaragize amaliste n'ikimenyamenya umukuru mugambwe rwa Sagato yaratanze kandidature ubu rero dusigaye ko icucuka kiri kihava hanyuma amategeko abagomba guhiganwa bakahiganwa abatagomba guhiganwa bakarorera bakaza gutora nimba CNFD idafite umukandida kandida mu 2020 cyangwa 2025 kuko kuja amatora si ngombwa nta tegeko na rimwe mu Burundi rivuga yuko umugambwe ugomba gutanga umukandida
egome mu kanya turafise umunyanya wa radio ijwi ry'Amerika yaje kwandika avuga ati ni nkuru nziza kiringo cha gatatu sico kibazo kandi umuti wacu su guheba amatora ahubwo abadashaka amatora boyitaba bisigaye bazobiharire bafise aho bavugira reka tugaruke ku mushya nahe Defense Rugema mu gihe ivyo biganiro koko vyoba muri iminsi hagati y'abanyapolitike mu Burundi leta y'u Burundi hamwe n'abatavuganwe na leta ikana societe civile ikintu mwobwira abarundi bokora kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi nikihe ikintu mwobasaba gushira imbere muri ivyo biganiro nikihe mushya nta defense muri iki gihe tuzi ko hariho abarundi bagorewe hanze cyane rwose aho mvuga cyane abarundi batayizabo bagahungira mu bindi bihugu
yego murakoze Jeho nibaza yuko kandi nizo twese tubona iyo muvuze gutanga umutekano urumva igihugu kirafise bagitwara nibo bafise ubwo bushobozi nibo bajejwe gutanga umutekano mu gihugu ibyo rero ahanini vyega abatwara abo rero nibo bakwiye kugira ibishobotse byose bakerekana yuko igihugu kiri mu mahoro duhereye ku bantu bari kubarahunga abo bantu bakagerageza bakerekana ikintu cyotuma bahunguka bakaza kuba abarundi nk'abandi bakaza gutora mu mutekano ico kintu naco cuko ibiganiro byoba mu batwara n'abanye politike na societe civile ni byiza ibyo twishima mugabo rero niberekane neza yuko ibyo biganiro bishoboka by'ukuri kuko ibyo mbona ubu haracari ukudadaza mu ruhande ruri yacanye uru wabuze yuko ico kiringo cha gatatu umukuru w'igihugu n'abafasha biwe bakibona yuko abifite uburenganzira mu rundi ruhande gwa opposition naba kavuga ati no ivyo o twebwe si bintu duteza no guharira ko imbere yuko amatora aba nabanza kinjura murumva yuko hakiri ingorane ikomeye murumva yuko hakiri ingorane ikomeye kubona abarundi isinzi bari hanze ivyo rero je ico kigani ivyo biganiro bizoba gute ni vya binini ugaruka ko tukavuga tuti ni muri abashinga naye ataho begamiye muri politique atamigambwe barimo ba fashe leta ni yavyemera nayo nyene ikitisha bugufi ikavuga ati reka twumvirize ijambo rishigirizwe n'abakurambere n'abashinga naye
ego me
ibaza yuko byo bikobiraja mu ngiro ikintu je nagomba mvuge ngaha gitoya kandi inyarutsa nuko birababaje yuko aba jeune muribuka yuko ivyo bitango ni mbonera kure nabana bavutse ejo ubu ni 93 mu rugo rw'imo rwa 93 bavukiye mu ngwano bariko bakurira mu ngwano ivyo bintu murabona kazoza ku Burundi by'ukuri ivyo bintu nibagerageze ivyo turiko turasaba umuntu agira aha bivugira bigiraho bishitse batureke dushikira abanyagihugu tubasigurire tubabwire yuko umwana w'imyaka 13 14 adashobora kuja kugwanira umugambwe ivyo bintu nibitera soni simbona igihugu cacu aho kiriko kiraje
ica ni kibazo gihambaye cyane rwose abanyapolitiki bose bakwiye kwishura reka duhe n'ijambo umushyanahe Jean Minani mwavuze abasenyeri bigeze guhanura Dr. Minani eka bavuye mu rwiseni ariko ico giye barateye akamo abarundi bose kabasaba kuja mu matora Dr. Jean Minani ni mwaje munaye matora muri ivyo biganiro murambabarira mu ikintu mubona ko cokorwa n'ikihe eka impanuro muha abanyapolitike muri kumwe batavuga rumwe na leta eka nabo mutavuga rumwe nabo nyene
ubwambere na mbere nongera nsubiremo abantu turi kumwe twese turemeza ko dushaka kuja mu matora kandi ko ayo matora yoba n'ingoga kubera yuko hari impari y'ukuryo twoja muri ayo matora twari twasabye ko abakobwa bashinga ntayo baduhanura b'abarundi mu bice ntibyabaye kuko abahanuye bose bagiye barahanura atanze impanuro zabo baraziferuye leta ntiyazemeye gushika bija mu babanyi bihugu bagibanye nabyo nyine biraduhanura ati nimwigize nk'aye ayo matora ayo matora adusabye kuyo kwigizwayo ikiringo kigangana n'ukwezi kumwe n'igice cyangwa kirenga ivyo leta yarabyanze
ariko wavuze ko ayo matora ku bwanyu Dr. Jean Minani wavuze ko naho yoba itariki 28 yo mwo yitaba
icumvuga nuko abantu twese tuzuje mu matora mugo tuzoje mu matora tuganiriye twumvikanye igihe tuzogira mu matosho gende kizoshigwe ko na nuhande rumwe icyo gihe kishire ko impande zose kuko byahora bijibwa n'ugambere
twumvikanye akanya karatujanye Dr. Binani
ni tariki 29 birakunda
okay
ariko tuganire twicare hamwe bemere tuganire ibazo byose dukurikize izimpanuro twahawe n'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika kuko niho bigeze ejo nitwanka uzosanga byashizwe n'abakuru b'ibihugu muri ONU no ku isi yose
mushe na Jacques Bigirimana Dr. Minani avuze ko ikiranga minsi cy'amatora cyo kumvikanwa ko na bose ika nivyo n'intumwa za Afrika zishamwe mu Afrika zari zasavye ivyo bintu ntumva ko byumvikana mushe na he Jacques Bigirimana
nivyo dategeza kuba nimba dushaka amahoro meza nimba dushaka amatora atagira ingorane hategeza kuba umwumvikano nkuko twumvikanye kuri code electorale mu Kayanja ariko ikintu tubona nuko umwanya uri kuragenda kandi nibiganiro buca dutangura simbona neza ko mu ndu imwe twoshobora kuba twagira ico dushika ko ufatiye kuvyo umushinga mateka Dr. Jaminana avuga yavuze yavuze ibintu biteye amakenga imigambwe nka yose mu Burundi ibintu bijanye n'amatora yamaze gupangwa kera yibwe nibibanza kuri bamwe byatanzwe twarabonye aho babyanditse mugaba ha rero ibyo tubihereye ko tukajya muri ibi byo kurondera gukura ibirwanisho mu banyagihugu muri byose byo nabivuga nawe urumva ko umuntu wimwe bitoba birakunda aha rero icyo novuga iki kuri iki kijanye n'ubusuma bw'amatora bwagizwe kuva kera mwese murazi neza yuko hariho babiri muri batanu bari bagize seni batanze imihoho kandi abo bari batanzwe n'umugambwe iprona ukiri hamwe
musozere yari bashana naye babiri bateza kuronka ijambo
batanzwe n'ego me bari batanzwe nanditije uburero nti bari mu gihugu baragiye inda ni mudutabare mu batubarize kuko umwe yari cegera cy'umukuru wa seni atubwize ukuri avuge abarundi twese tuvyumve avuga ati koko ndakiye urubanza kiyewe na Space Caritas ndi muntu nkundi igihugu kugira ngo Burundi bukire gogorore ukwinda gushitza habona amatora yayaguwe mu busuma muri cyo giye twese n'amatora tujamwo tuca twemera hari biganiro
mushana he eme magira akajambo kanyuma namwe
ni mu mubaza cyo rubanza
eme magira akajambo kanyuma ni mwaje mu biganiro muri byo biganiro ikintu mugambwe banyu muzoheba nikihe
cyo tuzoheba twebwe ntacho tushoba kuvuga ngo twoheba cyangwa ngo twotwo vugana iki niki ngo kitwagiye bango natwe muduhike kuko twe twisunga ibwizwa shingiro twishinga ibyo amategeko aturekurira twebwe nico gituma twe tuvuga yuko tugomba turaba ibintu amategeko aturekurira hanyuma kuvyerekeye by'ikiringo cy'umwanya kuko koko urabona indwi imwe indwi zibiri
mushya ntahe emimagira sozera kanya katujanye nashaka ndayabashimire mwese ku kanya matoyi naho mwaje mutevye ndagushimiye mushya ntahe emimagira turagushimiye nawe mushya ntahe Defense Rugema Dr. Jean Minani murakoze cyane gose Jacques mushya ntahe Jacques Bigirimana turabashimiye cyane gose turagushimiye Fatou Karara yadufashije mu hinga bw'ivyuma na engineer bose murakoze cyane gose hanyuma mu kanya gato uyi masegonda make tubashikiriza incamake y'amakuru twateguriye amakuru cyane cyane yerekeye Uburundi.